Ifoto ya 29 itubwira ibyo gukunda abansi bacu. Umwami Yesu yigishije abigishwa biwe ati: mukunde abansi banyu kandi musengere ababahama. Bene data, dutegerezwa gukunda abansi bacu kugira ngo tube abana ba data bo mu ijuru. Yesu yatubwiye inkuru y'umuntu yari mu rugendo. Igihe yari mu nzira yatewe n'abambuzi, baramukubita hama baragenda, basigara intere asa n'uwapfuye. Umuntu ava mu bundi bwoko, umusamariya, asanga umuntu yakomeretse bikomeye cyane. Aramusomora inguma ziwe, ashira uwo muntu ku ndogoba yiwe, amujyana mu ndaro y'abahita, aramugwaza. Asokorora amahera yiwe, ayahanye n'indaro kugira ngo amugwaze gushika akize. Na Yesu yavuze ko dukwiye gukunda kandi tugafasha abantu bakeneye gufashwa, mbere n'abo tudasangiye ubwoko cyangwa ishengero.